Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri umunsi wa mbere itariki ndwi y'ukwezi k'umunani mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Undikije. Ubu numwanya rero ikiganiro muri sanga kuva kwigenekezo rya 30 y'ukwezi kwindigusha kwigenekezo rya kabiri y'ukwezi k'umunani umuhuza barundi Edouard Nduwimana aherekejwe n'abandi bategetsi b'abarundi yabonanye n'abarundi batavuga rumwe na leta baba mu buhungiro baba mu bihugu byo hanze. Ibyavuye muri iyo mibonano ntibiramenyekana, ariko amakuru atangazwa mu nyamakuru bitandukanye avuga ko ata bintu byinshi abari muri iyo nama bumvikanye ko. Ikintu kitazwi kandi nuko iyo mibonano izobandanya canke itazosubira gutumwa ko. Mbega ibiganiro canke imishikirano ibaye ku ruhande rw'ibiganiro bitunganywa n'umuhuza mpuzamakungu ku Burundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania bishobora kugira akamaro. Mbega ikintu abo banyapolitiki boshyira ku rutonde rwa mbere mu gihe bosubira mu mibonano nk'iyo n'ikihe? Ibintu navyo mwifuza ko abanyapolitiki boshira imbere igihe bazosubira gutumwa ko n'umuhuza mpuzamakungu w'abarundi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu ca Tanzania n'ibihe. Rero muri kuri ibibazo byose twatumiye bamwe mu rwaruka turi kumwe na Lionel Ndayizeye, akaba we waherutse kurangiza ishuri kaminuza Université Lumière. Muri yo neza Lionel.
Amahoro cyane, ndabaramukije namwe ngaho kuri Fort America.
Murakubiye.
Amahoro cyane, turashima.
Ego turi kumwe kandi na Stani Iranyibutse arongoye urwaruka mugambwe FNL wemewe na leta y'u Burundi. Mwiriwe neza Stani Iranyibutse.
Mwiriwe cyane, ndabaramukije. Iyo ujyamira ngo nkongera nkaramutsa n'abarundi ndetse n'abantu banyu b'ijya Amerika bariko baratwumviriza.
Murakomeye.
Ego turakomeye n'ukuri turashima.
Ego me tutarinzere gutesha akanya baduteza amatwi nkuko twabivuze harabaye umuhuza mu w'abarundi yarabonanye n'abatavuga rumwe na leta baba hanze igihugu cyane cyane uri kimugambwe mu muhari Senared aho ni mu nama yabereye Helsinki mu gihugu cya Finland. Nashaka kubaza dutangwe kumwe bwe mushiga ntahe Lionel, iyo nama mwarayumvise?
Ego cyane, murakoze cyane. Iyo nama twayumvise mbere njyewe natanga kurumva kuri France 24 twayumvise, mugabo ntitwigeze tumenya ati havuyemo iki, ntitwigeze kumenya ukuntu yatanguye kandi nk'urwaruka mu Burundi.
Lionel, ndumva telefoni cyari kuyavuga, muratwumva? Telefoni ya Lionel ndabona itariko iravuga. Turi kumwe kandi na Stani Iranyibutse, tumubaze icyo kibazo nyine. Stani, iyo nama eka igihe umuhuza yabona n'abatavuga rumwe na leta cyane cyane abahurike mu hari Senared, iyo nama mwarayimenya?
Ego murakoze cyane. Iyo nama nuvuga ko twayumvise, twarayumvise ko ari inama yabaye mu ibanga. Icyo twebwe ku ruhande rwanje arakeje cyane leta y'u Burundi kubona yarashoboye kwemera ikaganira n'abatavuga rumwe.
Stani, nta uko twabivuze twavuze ko umuhuza ari we yabonanye n'aba amakuru twaronse avuga ko ari umuhuza yabonanye n'aba tegetsi bamwe bari mu hari Senared n'abandi batavuga umwe na leta. Ntitwigeze tuvuga ko ari leta y'u Burundi yaganiriye na Senared. Ivyo murabishira ku muzirikanye kugira ngo ntitwave tuvuga ibintu tutaronka amakuru, ntitwaronka amakuru tuzavuga. Uranyumva Stani? Stani, nibaza ko na telefone we yagiye. Reka tugaruke kuri Lionel. Lionel, mwariko muravuga ko mwari mwumvise iyo nama?
Ego ego twavuga tuvuga nk'urwaruka mu Burundi twumvise inama, mugabo jenerali ababwiye yuko nari nababwiye yuko twemse kwivanga chance le ntate hope yavugiye cyane mugabo ntitwamenye kwine nama yatanguye kandi twamenye kwine ya hege umva ntitwamenye byavugiwe mo ntitwamenye ibyo bafashe kuko umaze kubona umuntu nk'umuhuza ari nzahaguruka akavuga ati cengiye kora nabajya nuko mvuga yuko haba hariho ubushaka ubwo bushaka rero twari turindiriye twebwe nk'ugwaruka mu Burundi amafi dukeneye kumva kandi byavuyemo kuko cyukuri umaze kubona abantu
telefone ndumva ziriko ziragorana gatoyi Lionel Matumba
ego je ndumva
duga ku ijambo mubandanye muvugire rero ko hari gihe ugume mu kibanza kimwe ko ndumva ko telefone iracika
ego nariko ndavuga ati cewe iyo nama narayumvise mugabo twarumvise twamenye kumwe ni yatanguye kandi twamenye kumwe ni yaheze kandi nk'ugwaruka mu Burundi nitwamenye ibyavuye muri iyo nama kandi sabe cy'ikintu cyo kumenya ibyavuye mu nama muri iyo nama kugira dushobore kubona ituze mu gihugu cyacu cy'u Burundi
mu kurindira kumenya ibyavuye muri iyo nama hari ikintu ku giti cy'urwaruka cyane ku giti cy'urwaruka mwifuza ko abo bategetsi boganira ko mu gihe ibiganiro nk'ibyo byasubira
na cyane cyane tube nk'urwaruka urabona ngaha mu Burundi urabona kuva aho uyu nyakubahwa umukuru w'igihugu mu 2015 hatorewe barabona yuko hari ingingo zimwe zimwe zagiye zirasohoka zo kudatanga akazi ibintu birinze kuja kumugaragara ati nta kazi kazi ushobora gutangwa uranga twe bw'urwaruka duhije amashuri uba umva ni nka bombe ibituritse bavuze yuko ata kazi kazi ushobora gutangwa sikuri urabona yuko hitashi bafashe izo ngingo kubera
ndabona amatelefone akora nabi ariko nibaza ko ari mu buhinga bw'ivyuma ngaha ariko reka ndabona na Stani yagarutse Stani mwariko muravuga ivyerekeye nama mubandanye
ego nanje iyo nama nkuko mugenza ndabivuze narayumvise mugabo nkayumva yumvise uko nyene sinzi ngo yateguwe gute sinzi ngo direje mugabe cyarike igituta iki turindiriye gishika nuko dukeneye kumenya ibyo byaravuye muri iyo nama ntabirebire rero twoshobora igice tubivuze ko byinshi turamenya by'ukuri iyo nama yari yerekeye iki baganiriye ibiki cyafunditswe ni giki kugira na twebwe ugwaruka ndetse n'abarundi twumve icyo yoba yaravuye mu rutu turacabirindiranye gishika
Stani iranyutse mu gihe inama nk'iyo subira kuba ikintu mwebwe ku giti cy'urwaruka mwifuza ko abo bategetsi buganira ko niki
no twebwe mu gihe inama yo subira kuba n'ukuri twogaya k'iyo nama yoba
ndabona amatelefone havagorana cyane gose ariko Lionel namwe muri ngaho ntimwari bwaheze kuvuga ikintu mwifuza ko abo bategetsi boshika ko mu gihe ibiganiro nk'ivyo vyosubira aho turiko sinzi ko ari ibiganiro canke igihe umuhuza yosubira kubonana n'abandi baserukira nka senareze n'abandi bose batavuga rumwe na leta baba hanze y'igihugu haba iburaya canke muri Amerika
uriko biraja urabona iyo bigeze cyishye ko yatera imbere ariko tujya gutera imbere twe tusubira inyuma sinzi nubona yuko abanyapolitiki hagati ku mpande zitandukanye n'ukuri barabe hagire barekure umwe arekunda arekure kugira abashobora gutorera inyishu y'igihugu ikibazo kiri mu Burundi kuko tuko turata umwanya cyane n'ukuri yaba leta bari muri leta yaba abari muri opposition radicale by'ukuri barabe ikintu bokora kinyaruka mbere gituri mu cyo kinyaruka kugira dushobore kuronka ituze mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko tuko turasubira inyuma biteye ubwoba kuko urabona yuko n'amanama mpuzamakungu no munsi urabona ko tutari ko turayemererwa kuyakira ngaha mu Burundi kandi muri 94 twarayakiye
murafise intumbero mutanga ku ruhare rw'abakiri bato muravuze ko bakwiye korosha impande zose murafite icyumviro gishitse mwashikiriza
icyumviro gishitse ku muntu yashikiriza no kutwebwe ko Burundi ari nk'impeto ihetse abarundi ihetse mwarabonye izuba ryacu ryakira abarundi narageze kubwira umuntu tuma arabonye igitoro cyabura mu Burundi ntabyo kuvuga ngo wowe wabyo muri FNL ngo uri umuseni DFDD bose baratinda ku murongo bakarara ahinduka ya rukarara
Mwushika na istani na mwe ila nyusa telefone anyo ndi alikula kwa neza sinzi kwa telefone anyo changi alahandi mwungu hinga pizuma aliko mwushika kusoze liki chingwe mwaliko mwashikiriza kucheleke ibi mwifuza vyo shigwa kutonde guambe
mwetri mwucho jewe mwifuza mwifuza yuko mwravona ibihe igugu jitie mo ibihe vijasanzo chane ibihe vijasivijo igihe jinyuma bete ubijanye bifata byose mu butunzi muki bintu byonje no mu ndero bintu usa no kubona bya cinema rero twebwe twifunza ni kuvuga uno muti mu gihugu hariho agahengwe naho urabona kuva ureka zaratanguye kuva amatora atangura babiguma mu mugabo uyu munsi urabona yuko agahengwe ariko rero twe tuvuga tempukane ni kuri ibiganiro nibibe mugabo abo banyapolitiki icambere buharura yabanze bakunde umuntu wese avuga ko afite umunyagihugu nabanze akunde umunyagihugu kuko nyamba jewe uno mufindi ngahi bujumbura nabagenzi bari bujumbura cyo gukiri nk'abantu supposing nka
ndebona telefone zibandanya kugorana tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviriza radio hejuru ya America isananira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na Arcade Bigirimana Arcade mwiriwe neza Arcade muratwumva ndabona uratwumva urafite ikibazo Arcade Bigirimana uratwumva
ndabumva
muri hehe Arcade
imuntara ya Burundi mu gihugu cy'u Burundi
murafite ikibazo murafite kimubiro turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye inama umuhuza yagirishije aba tavuga rumwe na leta baguriyemo abari mu hari senarede aho hari imondwi iheze hari kuva ku itariki 30 gushika itariki ya 2 ukwezi k'8 murafite cyumviro murafite ikibazo
ndafite cyumviro no bishikiriza aho kubyabere hariya muri senarede
yego
nuko bano banye politiki woshira ukumvikana imbere bakareka kuza barakumirana bakaganira bakaraba yuko uno gwaruka gore kwagwa mu mporero ubu mu gihugu cy'u Burundi haraciye imyaka 2 ataro kite mataka ziba agwaruka rurose kukubera inyungu z'abantu bamwe bamwe abanye politiki rero kandi tugiye kukubera mu gihugu cy'u Burundi n'amafaranga ifashanyo zagiye zihagarikwa igihugu cy'u Burundi tubona umenga kiri muri yambarugo nagize amahirwe yo kuronka akazi hari abatarahembwa amaze hafi imyaka 20 imyaka 2 batararonka umushahara aro
yego tuduga ku ijambo turakumva
rero nicyo gituma mvuga nti nibashira inyungu za bene igihugu imbere baganire
uwe
nari bwana Frederic aro
duga ku ijambo turakumva
jewe nagomba ahubwo uzonumire kumushikira nganje umumbarize hari abantu bamaze imyaka 2 bakora akazi ka leta n'ubwo gushikiza isaba tararonka umushahara uzombarize umushikira nganje w'indero cyangwa umuvugizi w'ushikira nganje w'indero icyo bivuga ko aro
sozera
kindi nacyo nuko baba aho muri leta cyane abatavuga umwe na leta bose niba hariranire bari kuriranire kuko uri kuraramwe leta y'u Burundi yoguma igira bradofere yuko itaganira n'abashatse guri ku butegetsi nawe ibiganiro ntawe bizigira bishika mugabo bose bohariranira kuko ku mpande zose urazi guhera muri Demire Kenzi na ruhande na rumwe utakoze ibyaha rero haba opposition haba leta nayo nyine yarakoze ibyaha rero bose ibagiriranira imbabazi hanyuma baganire abanyagihugu bareke kugwa mu mporero urabye ubukene buri mu gihugu cy'u Burundi burategwa bwa na Frederic
egome urakoze Bigirimana ikibazo mwabajije twabaza umushikiranganji tuzogerageza tumurabe muri iminsi tumubaze abo bakozi bo mu mushikiranganji ujejwe indero batarahembwa heze amezi abiri nkuko mwabivuze reka ariko tuhe
buri umunani w'umuntara ya Bururi bwana Frederic
ego
nabantu 22 bo mu ntara ya Bururi bamaze imyaka 2 bakora n'ubu batarabona umushahara mugaba rose akazi nyuma yabo ugahura ku mezi 3 bakiye baronka umushahara
Jean Bosco tuzokuhinyisha tuzoguhamagara turase numero zawe tu ico kibazo tso kibaza reka ariko imbere yaho duhe ijambo Lionel agirica avuze ko bishikirijwe na Arcade Bigirimana avuga ko abarundi ahubwo abanyapolitiki bakwiye gushira inyungu z'igihugu imbere bakarekuriranira bakumvikana nka kurya bavuga ko mu mpari zose haba ibyo bita mu cyongereza win-win situation nyarutsa mushi na Lionel
ego cyo kuno bivuga rishikirije n'ukuri bana igihugu cy'urundi cyafishe ingorane ingorane niyo nyene ingorane amaze kumva yuko abantu bashobora kubona ati ibahembwa marumbisi byasohotse byari y'ukungena umuntu yahora agura amayinite 5,000 mu nyuma zo yagura 20,000 icyo ni byerekana yuko igihugu by'ukuri harimo ikibazo nubwo uno musi wo guhaze widetachwa n'inda modoka nziza warota icyo gitoro ukaca ugatumba ukavuga ngo tujyobaho ngo ibintu bizogenda neza cyane ngo imyaka ngo iraheze ibiri ngo bavuga yuko tushadupfa mubwo urabona yuko hari ikibazo icyo kibazo rero ubwo buntu butariho igihe mu 2014 mu 2013 icyo kibazo cy'ukuri n'icyo gituma abanyapolitiki bakwiye kujya hamwe kubyo bashoboye gutoremesha cyo naravuga ati nta kibazo cyabayeho mu Burundi mu 2015 cyari gikwiye kubaho kugira dushobore gushyitsa aho dushyitse muri yagone gushyitsa ino saa twotra
ego me namwe estani iranyutse ku rica cimvura cashinjwe na Arcade Bigirimana avuga ko abarundi abanyapolitike cyane cyane bakwiye gushyira inyungu z'igihugu imbere kugira ngo bashobore gutoreza inyishu amatati bafitanye hagati yabo duga ku ijambo mu kanya gato
ego twese icyo nicyo cyumvirwa rwa twari dufite mu
ndabona telefone zisa n'izitameze neza tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushyanahe Stanley turakugaruka ko mu kanya ariko reka tubanze duhe ijambo John Bosco umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe ko mubivuze ni John Bosco nkabandi mu ntara ya Nyange mu komune Bugarama
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro
bo ego ndafite icyumviro usomye ku rubuga ngurukana bumenyi bwanyu nabonye icyitezo cyanyu mpereye ku bijyanye n'umuhuza ndabona neza ko umuhungu atumira abatategereje gutumira kuko navuze neza ko ahambuga nk'userukira ishyirahamwe AFGD ni association de la Ville de Constance de la Jeunesse pour le développement intégral et multisectoriel indi ko ndaraba rero rwarukwa n'igwa hanini bikunda kubabara mu gihe abanyepolitiki bataba bari ko barahunga iyo rero umuhuza atumiye nabi mu kuvuga nta kabuza ko n'ibyo baba barimo bigenda nabi akenshi rero turabona ko umuhungu urwaruka rurakumirwa cyane rurutumirwa muri aya manama kandi akenshi bama bavuga ko urwaruka ari rwo Burundi bw'ejo ikindi tugiye kuraba turabona ko abanyepolitike mu gihe baba bagiye kuganira ntabwo bashyira imbere inyungu z'abenegihugu bashyira imbere inyungu zabo yumva rero icyo kiragoye hanyuma ikindi turabona ko umengo imico n'akaranga byarakumiriwe aho umengo tutagiye mu mahanga ibiganiro ntibyoshoboka kera ndazi neza ko iyo habaye amatati hagati y'imiryango ikibanyi hari hamwe bita abashingantahe baragenda bakabumviriza bagaca urubanza ibintu bikagenda neza bikongera bigahera none uyu munsi ni mu makungu hirya no hino ariko nta kundi ko twemeye gutakaza imico n'akaranga reka tugende icyo rero mbona cyokogwa ni uko abanyepolitike mu gihe baba bagiye kuvugana ku kibazo cya politiki mbona ngaha mu Burundi bogenda koko bazi icyo bagiye kuvugana ko kuko akenshi bashyira imbere inyungu zabo aho gushyira imbere inyungu z'abenegihugu kuko turiko turaraba ibi bintu nta n'iminsi itatu byohera mu gihe abanyepolitike boba ari abantu bavuga bati twebwe tugiye gukora iki kintu koko kugira dutorere inyishu ikibazo kiri mu Burundi ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane cyo tuma iminsi ibiri itatu ine ukwezi ndetse n'umwaka uhera iki kibazo kitavuye mu nzira ni kudashaka kwabo mugerero boshaka bakabishiramo ingufu n'ingoga hanyuma n'umuhuza nawe akabishiramo ingufu bidasanzwe akamenya ko gufata ingingo ari ikintu gikomeye cyane nabyo noneho byofasha mu kuva muri izi njyane za politiki kuko tugiye kuraba n'ibintu bijyanye n'amahoro n'umutekano n'ukuri ntawo umuntu yoza ngaho ngo avuge ngo umutekano urakwiye n'ingorane gusa za politiki izo nazo akenshi abanyepolitiki bagomba kuzicuruzamo uyu akagomba taronsa iki ntiyemera urya ataronsa iki ntiyemera icyo gusaba abanyepolitiki ni uko bakora ibishoboka byose hanyuma bagahuriza ku kintu kimwe koko cyukubaka igihugu ku buryo atakongera kubyosubira tugenda iyo arusha tugenda hirya no hino mu makungu ni ukuvuga ko nubwo bazokwama bagiye biri byokunda mu gihe batazoba baramenya ko gukorera abenegihugu cya mbere bategeza gushyira imbere kuko
urakoze John Bosco
umumenyeshamakuru bashyira imbere inyungu z'iwabo byonyine gusa kuko baba bamenya uyu munsi ugwaruka ingorane dufite ingorane zidasanzwe cyane
kandi John Bosco reka duhe ijambo abatubiri twatumiye bagira icyo bavuze ku byo mwashikirije reka duhe ijambo Lionel agira icyo avuze muravuze ibintu byinshi cyane rwose muvuze ko abanyapolitike k'abarundi bataye imico n'akaranga kubona ibiganiro bibera hanze kandi muri kahise bashobora kwitorera inyishu z'ibibazo byabo mwavuze cyane cyane kandi ukuntu abanyapolitiki bashyira inyungu zabo imbere eka ugwaruka rukibagirwa Lionel duga ku ijambo twibaze ko telefone yawe iri kurakora neza
ntabwo abeshe kuko urabona ukungene ugwaruka rwagerura aba ibiraro murabona bye ndibuka nkikura nkiri umwana mutoya kana gatoya
ndabona nibaza ko Lionel telefone worondera telefone yindi sinzi ko ari telefone yawe cyane ko arahuri duga ku ijambo uratwumva
ibyo ndabumva
duga ku ijambo yasubira gucika tu duga ku ijambo
hama urabona yuko ugwaruka ni nk'ibiraro by'abanyepolitike baraca ngaho bakarukoresha bakanukoresha ibyo bashaka baheza hama bagafata ubutegetsi bafasha ubutegetsi bakigiye no bukuri kw'inkiki na matabu je ndibuka nkikura nkikira kana gatoyi ntabwo namubonye uwo muntu ngo hari umunyapolitiki yegeje kuruganiza ibintu aje kubyoruganiza abanyuma aravuga ngo guca umwana w'umwana ngo yari yarakironka mugabo icyo gihe barambwiye yuko icyo gihe ugwaruka rwahapfire rwaruteye ubwoba cyukuru urabona yuko ibya byumviro nyine n'ubu bikigarukwa uranya abanyapolitiki dufite no munsi ntabwo ari abanyapolitiki bagomba guteza igihugu imbere ntabwo ari abanyapolitiki bagomba kuvuga ko bifite igihugu
icyo cyumviro turagusaba kugaruka ko mushyira na Lionel ndabona telefone isubiye gucika ariko aduha ijambo Stani iranyibutse nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na John Bosco
ego urakoze aka telefone cyari kangoye nagomba kubanza kuvuga kuri iki kibazo cyari kade no ari kade byashikirije aravuga ngo abanyapolitike nibaganire bareke gushyira inyungu zabo imbere n'ukuri jewe ndamwunga umukono birababaje cyane kubona abantu badashobora kutahura abantu badashobora kumenya ukuri uyu munsi abarundi nibo bari mu kibazo uno munsi ntitwumva igituma abo bantu bumva ko bakunda igihugu bavuga yuko bakunda bene igihugu bashobora kureka kwishyira inyungu imbere za bene igihugu ntitwumva abantu uno munsi bavuga bati uno munsi ufashanye ntize mu gihugu uno munsi ntimufashe igihugu uno munsi ibintu biracika mutumva rero ko hariho abantu bashyira inyungu zabo imbere kugira bakamishe rero jyewe nkabandanya ndamwunganira mugani kuganira si bibi mugabo ni kuraba ni iki uno munsi intambwe tugeze ko dushobora kuganira umunsi ejo twarumvise akarere ikaca urubanza ku bijyanye na manda ko manda yabaye ishyizwe amategeko abahungu batoye nibyo baratoye twaratwitwa abandi baratoye mu minsi yose narumvise amashyirahamwe akoze amakungu yemera ko inzego zihari ziri legali wenda uyu munsi wo nikuraba ati iyo nibyo tuganira ni iki bakaraba ntibadusubize inyuma kuko iyo tuvuye ntidushobora gusubira inyuma duciye ahantu habi turenganya ahantu habi duciye mu mwonga udasanzwe abagenzi abajoni gwaruka gwarahashije ubuzima uno munsi bariko baragira ibibazo n'abavyeyi babo uno munsi abo bari bariko baranigana abandigana ibyo baniganira bari nyuma y'igihugu nta kintu na kimwe tubona bariko barafasha uno munsi gwaruka bwinshi rurafunzwe abantu benshi barafunzwe bararira batagira ikibumviriza barara batagira uwo batakira uyu munsi rero tugeneye ibiganiro bidusubiza inyuma ntibarabe mbega ni izihe twe niyo sije tuganira ko kandi murumva neza yumva neza nta biganiro bishobora kubwanje nuko nakurikiranye akazi k'igihugu gafite ikibazo tumaze n'iminsi uno munsi hariho abavuga bati mwumviza gato hariho abavuga bati dukeneye yuko tusambura inzego zatwe n'igihugu tuce mu matrande kuva nk'icyo cyumviro cyarataye igihe nibarabe bati mbega baturayumva 2020 adoti kugwa gute tubyitange ku gute ko turi mu bihungiro bitugenda gute ndio gatuze tuyategure ivyo nivyo birakwiye kwicara bakavugana leta nayo n'umubyeyi ikaraba ukuntu abo banyepolitiki bashaka guhunga bashaka kuganira bo hataha bagategura amatora nibagiye yuko bidashobora kuganira n'umuntu bavuga ati wowe sindakwemeye abanze bemere bavuge bati iyi leta
urayizi iyo situye n'abenegihugu aho baganire n'iyo leta ego me ndabona akanya kariho kagenda reka duhere ijambo reka duhere ijambo Lionel nawe nyine yara telefone yo yacitse yari kuragerageza kugira ngo arabe ko bashikiriza icyumviro kuri ico kuvyashikirijwe na John Bosco duga ku ijambo Lionel
ego ibyashikirijwe na Jean Bosco n'ibintu byumvikana cyane urabona yuko by'ukuri abanyepolitiki bakwiye gufata inzira y'amahoro abanyepolitiki bose yaba ufise urubyaro famiye warayikwiha mu Burundi ukayitwara mu mahanga nta kamaro ko kuguma watsa umuriro kuko abari ngaha mu gihugu igihugu kiruzuye n'ukuri abanyagihugu bari ngaha mu gihugu ni benshi kwatsa umuriro rero ngo kubera uvuga ati nta wuwanje ari hariya ndetse tuburatwaye famiye mugabo ntiwatwaye inshuti ntibatwaye abagenzi bose ntibabamare mu mahanga igihugu cyacu cy'Uburundi abantu bari koracica n'abanyapolitiki bagiyeho batagomba guteza imbere igihugu ariko bagomba guteza imbere inda zabo n'abanyapolitiki bari koragwana baca hejuru no hasi kugira bajye amakori nta kindi kintu bagwanira mu gihugu cy'Uburundi
tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanye kumviriza radio nk'ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndabona telefone ya Lionel yibandanye gucika mushe na Estani iranyibutse John Bosco yavuze ati reka umuhuza agiye kubonana n'abanyapolitiki atari bo icyo cyumviro mu kivuga kwiki jo umunywanyi radio ijwi ya Amerika John Bosco avuze ati umuhuza ariko aganira n'abantu atari bo yarakwiye ahubwo kuganira n'ugwaruka ivyo mubivuga kwiki
yewe ahubwo iyo gucyumvira cyo mu John Bosco uruhande rumwe kirumvikana urundi ruhande nta muntu atari umuntu wese twe tufata ko mu rundi nkuko ari mu rundi dawe umuntu wese afite ibibazo akwiye kugishikiriza amazi inzego ziba zihari inzego ziba zaheta ikabitorera umuti rero kuri icyo cyumvira umuhuza yagize kuzaganira nabo nibyo ajeje mu mirimo y'aba minsi yose nuko yoja kumviriza uwo ari we wese mugabo jewe mvuga nti narabe abo bantu aja kumviriza kuko uyu munsi twebwe ugwaruka turi kido 75% turenze uyu munsi twese turi ngaha uyu munsi w'abayibazo nitwe dusufura nitwe bikorako bakadisha muri ibi na biriya akabitse tugira ingorane nkuko nemeje kubivuga ntibarabe rero ni biki agiye kuganira kandi no kuri iki birababaje kubona abantu ari umuntu ushobora kujya kuganira nawe aticuza reka afise izindi nzira ziwe ashaka gucamo abandanya tuba asamaza kugira abandanya atoba ibyo biganiro nikwiye kubira ku bwacu none hari i Burayi baganira n'abantu bangahe ninde nande ko ngaha mu Burundi twabaye 9,000,000 ugiye kureba abanyagihugu bari ngaha i Burundi cyangwa abanyepolitiki bari ngaha i Burundi ibarya gusa twumva hanze ni ko kibarya batuvuga ati batuganira gutaha hama abanywanyi babo bababone abajoni babo bafunze babashike ko abantu bose bari ngaha bababone hanyuma babambaje baganire
hariho ikibazo gihambaye cyane rwose cy'umutekano wa bamwe ariko reka tubibutse ko mwiko mwabanda nyakumviza radio ijwi ya Amerika lisame ya nila i Washington DC mkirundi no mkirwanda tulikumu na Emile. Emile, mwiliwe neza?
Mwiliwe neza, Frederick.
Mwiliwe neza, mwiliheka Emile?
Di Bujumbura mu Burundi.
Kazi na kikirundi?
Ni Abu Mukiza.
Abu Mukiza, mwafisi kiwazo, mwafisi chumviro?
Oh, nagomba merefu nere rano umbrinda angiza nivarja akabazo watumire.
Ego.
Kubizanze kubaha mahali viganiro mu Burundi yo hadusimborane jenga juko ndabyiheza ndabiraba ndabona yuko ibiganiro byo muri kaje biba byari ibiganiro by'uruhendo igute byari by'uruhendo kuko nami nka karoriro gatoya burya iyo habaye ikiza kanaka cy'indwara icyo kiza kigatorerwa umuti bataranduye umuzi w'ingorane yateje kiza no kuvuga yuko umuti usaba warabonetse nyawo bisigura yuko kuba mu Burundi hakiba ibiganiro by'ibihuza abanyepolitiki ni kuvuga yuko ibiganiro byarabaye muri kaje haba harahabaye nk'akantu katashyizwe hagaragara habaye gufukirirako niyo mpamvu zubona kenshi yako kantu kadutse uzabumva ibiganiro ibiganiro mbona mu bitegurwa nka mu Burundi hagati y'abafite icyo bapfa ni ibiganiro mbona ni ibiganiro bizana agahengwe sinovuga ati ni ibiganiro bizana amahoro aramu uko genda biravye demokrasi tukiriho mu Burundi si demokrasi no kwita imirama nyene no kwita demokrasi klasiki turacyari muri demokrasi konsensuel iyo nani ni demokrasi izizana mu biganiro nisiguri kire akigoro kumuhuza yagize mu kugenda kuraba bajya basinarede bahurikiye muri sinarede ego nakigoro kire ariko ikintu jano bisabira no kuri barabize biganiro bariko bararondera kugira nibyo je ndizera yuko byoza nitude mu gihugu kuko burya ahantu habuze amahoro burya sikeshi yabone ku mutekano uravye rugezo abarundi bakenye ko kuri muri kino gihe ibintu bihomuriza ni ibintu bishobora guhungabanya umutekano umwanya wari wose je rero nkabasaba ati ibyo biganiro bategekanya kubisubiramo ni ukuri babirabe ntibibi biganiro by'uruhendo ntibibi byahise isubira kuza tugarukana mu bindi biganiro kandi bavuga n'ukuri intandaro y'ibibazo biri mu Burundi bayibushe ama nkarangiza nisabira nakomura ntunga nibariza akabazo kamwe abatumira mbega kuba n'ibyo biganiro atagwaruka ruserukigwa kandi nkaba numva baguma bagaruka yuko ugwaruka ngo ariko ngo rugwa ngo kiraro ngo gusabanye politiki nka Lionel ndumva ari umujene aci ubwenge burya hari umunyepolitike yaba akimugendera ngo amugire ku kiraro yisunze nk'ubumenyi yaba afise mu byo yaba yarize mu ishuri mbega ikibanza abajene baba bariho barahabwa muri ibyo biganiro bitegurwa kuva na kera nta kibanza namwe mbona abajene baserukiye hoba ari ikihe ibyo biganiro biba bigiye kuba bizogira ingaruka izihe ugwaruka rukenye mu ashino gihe bimwe biteye isoni
yego me
mama murakoze ndabashimiye kuba mama ijambo
urakoze haba umukiza Emile ku vyumviro vyiza ni kibazo mubajije abatumire reka duhe ijambo Lionel agira icavuze mu kanya gatoya cyane ngo se Lionel ndabona na iriya aturindiriye kugira ngo ashikize icyumviro cyangwa ikibazo ciwe duha ku ijambo Lionel mu kanya gato
yego muranyumva
yego
arakoze cyane cyukuri nagira ndamushimire cyane ku kibazo abagiye cyiza cyane cyukuri na nipfuza yuko abajene cyane cyane bo mu Burundi bohindura ibyiyumviro
sinzi telefone ya Lionel turakugaruka ko Lionel reka nicyo kibazo duga kwijamo muri abo twumva telefone gumicika
ego nayo cyo kuvuga ati turafite ubwoba y'abanyepolitike dufite mu Burundi kuko urabona yuko atabanyepolitike by'ukuri bagombere n'iby'igihugu ariko ari abanyepolitiki bagombera ineza inda zabo ati twebwe nk'ugwaruka iyo turiko turaja kuko
nibaza ko telefone imeze nabi Lionel canke n'umurongo umeze nabi reka duhe ijambo kuri icyo kibazo Stani iranyibutse turabiko telefone yiwe ikora neza ivyumviro vyashikirijwe na Emile avuga ko hakwiye kuba ibiganiro nyakuri kugira ngo abarundi ntibaze kwame mu biganiro bagashika ku ngorane reka ku muzi w'ingorane z'abarundi duga ku ijambo mushyana yabaje n'ikibazo kandi kubona ivyo biganiro vyose biba urwaruka rutatumiwe kandi arirwo nkingi y'igihugu arirwo kazoza k'igihugu duga ku ijambo Stani
ukuri
ndamushimiye cyane nakomere nitanze iki kibazo twama twagishikije imisari mike ko zwaruka rufata kibanza kinini mu bantu mu banyagihugu bagize igihugu cyacu nicyo gituma izoga biraba byose abo batumira abo bagiye abo bashyize imbere kumbure bashyize imbere ko zabara za ikibanza kugwaruka hanyuma yabivuze n'imwe twariko turavuga uyu munsi biraboneka yuko abanyepolitiki bariko baraganira uno munsi nta muntu n'umwe akunda umunyagihugu ukuri biragaragara byo na magana ku kibazo cyengana n'abajene benshi abajene bafunga urazi n'ibyogo Frederic bafise kubati twaba abantu baganira mu kibazo baganira n'abaje baganira kuko dufungwa ko badutumye muri 2020 hafi mirongo ingahe bari abajene bose mu nzi bakoreye abo bantu bariko bashaka kuganira bari mu gasho bari mu busho abandi baragize gute baracyahize abo barahuye kuko ibyo babashyizemo ntibabanze baganire basi icyo bavuge bati abajene bacu nibatezurya hano ikindi cya kabiri ikindi cya kabiri ushobora kumbwira ibiganiro ukuntu ushobora kugenda uri hanze y'igihugu tube tuta abarundi tutariko turayikurikirana mwe mwavuze ngo umutekano ngo kumure umutekano wawe mbega ninde muntu asumbya ingufu muri opozisiyo wishyiga nawe gwasa hagati nari ngaye Bujumbura katekaniwe ntakora imirimo yiwe kuri kwanza ninde byose kigenda ku Mana nashyikiriza amakuru yiwe uko abyipfuza uko abibona bigenda mu gihugu hari uriya muri kirwara rero niburaba abo bantu ahubwo bagiye gukamisha twe dusaba yuko n'ukuri buhindura intumbero nibaje baganire babishaka bivuye ku mutwe bavuga ati twebwe n'ukuri turakeneye ibyo tubona ku bijyanye ntibareke guhubya leta uno munsi amatora asigaje imyaka ibiri n'ibyo bintu baganira atari ibijyanye n'amatora n'ibindi niyo n'ikindi nacyo Frederic hari abantu raporo uri kuraganira uvuga yuko leta uno munsi ihari niyo utayemera uno munsi niyo ugaruka kuganira kuri leta ngo ubundi ngo ikimanda ngo dutwike ibintu tujye biriya kandi turi ko twegereza amatora nicyo gituma rero nawumva yuko ariko icyo gikeneye baba ariko barakora rukontwiri ntibaganire ibyo babona iri mu bihe bigeze uno munsi hari imigwi myinshi mu gihugu hari umugwi senetizi nawe cyaciye mu gihugu hose ubwo hijyana hagati y'abarundi abafatanye nabi mu bihe bitameze neza abateranye amabuye abapfuye ubusa bateranye n'imiryango
bajeendagusabe uzuramonagura amajambo reka duhe n'ijambo reka duhe ijambo uwo munywanyi radio ijwi ry'amerika Eliya turi kumwe ngaha Eliya mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hehe Eliya
ndi Eliya nsengiyumva nkaba ndi muri komine muha mu gisagara cya Bujumbu
murafite ikibazo murafite icyumviro aba ariko bavuze radio ubanza kwizimya hanyuma ukabaza ikibazo neza
nikiri inyuma
uzimye radio
ninutanya n'ahantu bavugiriza imiziki kuri studio mugabo nayo nigiye ugaca wingira ni ukwama rusange iyo nagiye guhagara
yego nyaruta ikibazo rero kuko hari hinduru
murakoze cyane hama so mfise uyu munsi ndacyoherwa iyo ndiko ndumva impande zitandukanye zose zivuga yuko zikunda igihugu nibabishyire mu ngiro nicyo cyiyumviro mfise uno munsi kugira ngo tubone by'ukuri yuko bakunda kino gihugu cy'u Burundi Imana yaduhaye kuko niyo babishyira mu ngiro bagashyika ku masezerano nk'uko babandanya kubitwemerera bazoba biyambitse agahuzu kandi bizotuma bahora batucisha mu icyisha babandanya kutwubaha twese muri rusange nta bindi navuga byinshi ndabashimiye ku mwanya mu mpaye ku iradiyo ijwi rya Amerika kuko sinkunda kurandira kiretse gusa rimwe rimwe iyo bingoye murakoze cyane
urakoze Eliya sengiyumva ko kimvira mushikirije reka dusubire kwa Lionel twumve ingene telefone ibikora Lionel musozere ku byari byashikirijwe n'umuntu wanyu wacu John Bosco ucuja no kuri ico kibazo no kucimva gishikirijwe na Eliya duga ku jambo
muranyumva
yego duga ku jambo
yego kero nayo kunavuga kije kuri
ya Lionel urabe ko duha ine telefone ngaho kuyo ntidusubira kuyiguhamagara ko niyoza ko ifite ikibazo canke ari umurongo utagenda neza reka rero duhe ijambo Stanislas Stani Irani utse agira ico avuze kuryashikirizwe na Elia
ndamushimiye cyane Elias n'ukuri ashikije ikibazo kiza cyane kandi abana yagira ibyiyumviro nk'ibyo umuntu nihaba hariho umuntu ariko araganira ku nyungu z'umunyagihugu ntabyerekane kuko ntidushobora vraiment kwinjira abanyagihugu buri munsi turanije ntibabyerekane abo bantu leta nishyira imbere kushaka ko nayo nyine n'umubyeyi abo bantu ibumvirije ubwabo ntushobora kuvuga yuko abo bantu babandanya badusubiza muri demiri kenshi nuko bitaje gusa ibyo baganiriye n'ibyo basanze twahinda icyo tubivuze ko nimwabironka muzobiduha mugabo bumve yuko uno munsi dukeneye ko birukana ko bafite ugushaka uyu munsi n'umurabe niko ndabivuga hasigaye imyaka itarenga ibiri kuko iraheze ngira mu mwaka utangura nokutegura amatora none nimwumva abo bantu baba bashaka bakabazi ko demokarasi mu Burundi iriho kandi inzego zijaho ari inzuke mu matora uyu munsi rero barabona ko basigaye imyaka ibiri bariko baragendeza ibiganiro bariko baraca hirya no hino bariko barahinga amakuru ibintu biracika intambara iragira ejo bundi nabonye umuririmbyi ye nari muri konsere y'umuririmbyi Koforomide ibintu yavuze ati je bwa undi mu Burundi ibintu bavuga vraiment ari ibitari ibi nzi ko shobora kubita umuziki kubera cyamu kije fashe n'ikindi kizere cy'igitondo nkazuba gikari yaca Bujumbura n'amaguru atari ingorane zihari nimuraba abo bantu badutorera umuti uno munsi abantu baranwaye uno munsi umutekano w'abantu w'umuhutu umututsi witwa wefura uracungereye nta muntu n'umwe yidoga none abo bantu niba batari mugo cyabo amatora yarahetse iriya deja amatora yararangiye icyo cy'amatora cyarahetse iriya umwaka urahetse sentare ryo kubahiza icyerezo ryo sentare yafika ari buseruko iyo ari kubahiza ibyo ashingiro icyo kirije ko inzego za none ibindi baganira ni biki ntibaganire ukuntu amatora yogenda ku 2000 na 2000 baze mu gihugu tubabone kuko
magambo magufi mushyirane Stanislas reka duhe
ndabari ntange message abantu bantu ni bafunzwe hirya no hino bavuze
ngo
ibiganiro kuko iki mbabarira gatoya yumva iyo message n'abantu bo bayumve
yego
bavuze bati twebwe turi abantu turenga hafi igitigiri kirekire twafunze tuzira abo bantu bavuga ko bariko baraganira hanze ibyo bintu baganira bataganira kudukura mu munyororo badushyizemo mu mitego badushyizemo n'ibiki nabanze baganira icyo hanyuma tuve mu munyororo tujye mu gihugu tukore tukure mu miryango dukorere igihugu nabo baze tubanganye politiki yo kubaka igihugu
murakoze Stani mushyirane Lionel Elia umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika yavuze ko impande zose mu Burundi zivuga ko zikunda igihugu ariko aravye ukuntu ibiganiro bifata igihe kirekire akabona ko akwiye gushyira mu ngiro ibyo bavuga muduge ku ijambo musozere no guciyumvira mu ariko murashikiriza mu kanya gatoya
halo
duga ku ijambo Lionel ntutumwanya
ego rero ndashimira cyane
ndabona telefone yawe kandi
hello
vuga duga kwijambo nturindire
akibara abanyapolitiki bari kubatwara urwaruka kuko urwaruka nibwo bwinshi paraporo y'abanyapolitiki nagira ndakubwira yuko hagati y'abanyagihugu batobatse ko ata kibazo na kimwe kihari ikibazo kibonye abanyapolitiki abanyapolitiki nibo bavuye bava bakagenda mu banyagihugu bakabashamo ibyiyumviro by'ubucanamwo nibo bababwira ngo muribuka nibo bababwira ngo murarabane
Lionel na uhinde telefone ndabona igifite ikibazo reka duhe ijambo umunywanyi radio Ijwi ry'Amerika Ben John mwiriwe neza muri hehe ga Ben John
ndi mu gashoho mu ntara ya Muhinga
yego me izina ry'ikirundi ninde
ni Duhayimana Aaron
duga ku ijambo urafite ikibazo cy'imvuro
ni cyumviro cyose urabona mu bisanzwe ntaho bayo umutumbise umutegetsi yagiye kuraba abantu babarundi bari hanze nta kindi tuba dukeneye twasifuza yuko ahubwo yo bashikize ijambo ry'uko boda tukafashanya kubaka igihugu kuko ubujya ubwi urasanga ubwiye kuraba ugasanga abantu benshi bari hanze usanga igihugu nicyo kibazo kiko kirahomba bene bihugu bagahomba hari gusanga hagiye abantu bafite ubumenyi butandukanye boda bakadufasha mu gihugu ahubwo icyo nusaba ni uko abantu bose bagiye hanze bo begeranya bakaga tugafashanya kubaka igihugu
murakoze Ben John reka duhe ijambo Vital Vital muri iyo neza muri hega Vital
wende mu kayanze
izina ry'ikirundi ninde
babaranya nka Vital
yego baranya nka murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro nari mfite
duka ku ijambo wegere telefone mvuge cyane
icyumviro cyane nari mfite
nuko
abanyagihugu twebwe dukeneye amahoro icyo mbona abanyapolitike bari hanze nta munyapolitike mbona akunda igihugu arimo ko iyo baba bakunda igihugu baba baza mu biganiro bagashyira hamwe bose hanyuma tukaronka amahoro kandi ikindi nacyo ibyo biganiro rero numva bagoma bavuga nta munyapolitike n'umwe numva ashaka ukuze bikano byoba oyo bashaka ko biba abajya mu biganiro bafite ibyo bateguye bakora hanyuma umuntu bakumvikana ubwo tukaronka amahoro abanyagihugu ndabashimiye kuba mwamaye ijambo murakoze
murakoze Vital Vital murakoze reka duhe n'ijambo rero Stani ndabona telefone ya Lionel yabandanije kugira ibibazo Stani Stani muratwumva
yego ndabumva ndabumva
yego meye kucimbura gishikirijwe na Ben John na Vital duga ku ijambo
yego John n'ukuri ndamushimiye cyane avuga ati abarundi bari hanze nta kindi tubipfuriza ati atari ugutaha ukuri ikintu cya mbere abo barundi bari hanze nibumve ko batashobora kuvugira igihugu bari hanze ibyo nabo ntibabyumve kuko ubundi turi mu ntambara imbere hari abantu batuza abandi abantu bagahunga nako mu gihugu bagira yidegereza muri uyu munsi umuntu wese yidegereza mu gihugu natanze uburorero bw'abanyapolitiki bakomakomeye bari ngaha ndetse ugiye no kuraba mu matora baronze amajwi akwiye bari ngaha ubuzi bari ngaha imbere hariho n'abari muri leta abo bantu bavuga ko bakunda igihugu ndavuga ngo batahe ubwa mbere babanze bashikire abo bataye ngaha abo bagiye gushika ngaha batoreza leta n'umubyeyi bicare barabishoboka kugira ibyo fashanyo bagiye kudirika ku nyungu zabo batumigira bafuhera batubohera amaboko imugongo niyo leta iba ikirahomba niyo leta ko uyu munsi ibintu byagize ibigo mirangura imigambi yayo ubushakashatsi bwinshi nk'uko twebwe abanyagihugu iyo twari kubaka tutabiruhu urumva nitwe tugomba rero
ariko mushiga nawe Stani iranyibutse
ibatahe
Stani iranyibutse muri bagira ko hariho abahunze igihugu cyane cyane kubera umutekano wabo babona ko bashobora umutekano wabo ushobora kumererwa nabi ibyo mwagumye mu byibagira
none bavugije kudeta none ijya kudeta n'intambara we uba wateguye igitero uba ugize kudeta hariho kureyishisha no kwishyura rero iyo utsinze umenya ibyo umenya ibyo ufata ahubwo niyo n'ubundi bihugu murabizi umuntu yateguye kudeta akatsinze murazi ko bigenda abo bahunze rero kubera yuko bashatse gusubiza inzira demokarasi inyuma
ariko uraze ko
abantu uko leta
abarundi bahunze ni benshi baharugwa mu bihumbi mushyana Stani bose ntibari muri
kudeta nta murundi yahunze ahunze intambara we ni kutari ngaho ibujumbura hariyo amakampanyi yarahabaye abantu baratanga amafaranga abantu bakaca kunzukunze bavuga ati ibara riraguye udahungarapfa abantu bahunze kubinyira inyigisho zabo bantu bahunze igihugu turafise urubisi yabo n'abahawe amafaranga bagize mobilizatio iyo rikara ko ibintu bikize mu gihugu abantu bagira abahwere hari intambara sindamusiga none uzoguma ngaho abantu we ni kutari Bujumbura kubera kuri tasi basanga hari nk'abantu ibihumbi bitanu ariko barahiga amantuke vuga turacyari ngaho turacyari ngaho rero uno munsi warabonye uko babishatse siko byagenze abo bantu be bari hanze kuri umutekano wabo barazi icyo biyagirira kubera leta n'umubyeyi n'ikintu ni gufi baganira ahubwo batabiri rero mugiye muvuga ko bose ari ikigongo kuko baramenje
baratumije twebwe abantu twarafuye abashini twarafuye abandi baraguka kandi
ntawuzi kubabaye stani
hanyuma baganire ni gute
stani uri kuraca urubanza ariko uri kuraca urubanza tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika risamye na i Washington DC mu Kirundi mu Rwanda turafise Gordien. Gordien muri Veneza muri hega Gordien
nize na neza ikarote muri komine gitaramuka
nzi na gikirundi ninde
Hakizimana Hakimana Gordie
Hakimana Gordie muri afite ikibazo mafite cyumviro
je ari nera nabwo nagomba gutanga abanye politike nabwo akunda igihugu yaba akunda igihugu nabwo je bagenda anze bagasemera ngo ni bakivaga mu gihe cyo mu Burundi kandi baziko abarundi cyo gukora bakatwa amadigenye cyane hago yaba akunda ubundi boza nyine bakaza mu gihugu bakazivuga n'isanga no bikaza kuko nabwo je bakunda ubundi bakataje naje naga bakaza gufatanya ngo nize ngo uritunganye ariko nabatumye hello
duga kwijambo turakumva
ariko nabatumye bora bakajaba ika gutako bakuba ija politike nabo nyine kuko yaba ibigano babikona nabo nyine boreka kuko iko ibigano byobera hanze bakaza bikabera mu Burundi. Murakoze
murakoze Gordien. Erika duhe n'ijambo Dinandos muri neza
iriwe
muri hehe Dinandos
igiharo
igiharo mu itsina kirundi ninde
kwizera
kwizera mu siki bazo mu siki umviro
ikindiro giye kubijyanye n'imibonano haba ku ruhande rwa dushaka kuvuga rumwe n'abagirani yani ko tumwe nenga ahanini abanyagi bona cyose cyose kuko na majambo nari ko kwa cyose muzukuri ko abaraba ntabwo ko bafika cyose kwa yuko ibyo ngende bagwiza byose bya gu saka ka musuku n'ibindi byo kugira ari mu gihe cyakira gihe rage gukore nyine kuko je ndiko ndaraba ibyende byo kujya ahiye mu gafira ande garusha n'ahandi sana bikara amafaranga menshi kandi bakagaruka kwa mukaru wa bishyizeho kandi ase no kwiyose ibikorwa muri make rero aba abatavuga rumwe na leta cyangwa yaba leta barakwiye gusa kurara neza n'umunyagihugu nayo nimba bagomba kwigirira ingendo kugira ngo amakonti yabo y'amafedensi yagume yuzuye ndetse nyine nta cyo gifasha kuko aho ibiganiro byabereye tumera nta musaruro uriko biratanga.
Murakoze murakoze Dinandos eka duhijambo Stani agiri cyavuze ko yashikije na Gordien na Dinandos avuga ko iyo bagiye mu biganiro atabikorwa birangurwa ahubwo ari amajambo gusa duga ku ijambo umushya na Stani
ego nanguye kuri Gordien umusanzwe bo tumva ko bariko barabona yuko abanyepolitiki bari hanze bariko barashyiraho kudashaka gushaka gike kugira abumwe baguye batera udugararo mu gihugu bose nako ariko baravuga bati yabasha kuganira ibaganira ibishika yari kusaba amananiza ndetse amananiza nibijya navuze yere ni kuri damushimiye yaterere icyumviro na birebire hata nuko yavuze yashikikiye ibi yavuze ati niba yanira ibishika ahubwo mbere je bigarebera hanze y'igihugu cyo kuri twebwe tubyumva ko ngira ababwiye kwibwira abazungu niba ivugira bazi ngaha batahuke mu gihugu bayivugire ngaha iyo twe turije twipfuza mugabo mu gihe bavuga ko umutekano wabo ukamite neza ntibabiganire leta nigende babiganire batahe bafise umutekano kuko hariho uburyo bwinshi bwo kubakingira amakungu ashaka bishemwo gushaka babakingire baze batahe mugabo bafise umutekano ngo batahe kwanza ubwa mbere bagaruke abantu babo bamerewe nabi ngaha namuyu nawe tuvuze ya
Dinandos kwizera
nawe nyene navuga cyo kimwe na anuze na Gordien nawe nyene aravuga nti leta abo bantu batavuga rumwe na leta ibashyira imbere imeze abanyagihugu niba ni imwe twese iriho turavuga uno munsi Federike uza ngaha i Bujumbura usanga uko wahashyize atari ko imeze wishi yaheze yarabaye imeze nabi umuntu vrema yaragorana kugira igidefinisi uje muno mubaya to turavugana iyo bibiri n'ahantu abantu benshi bibaza ko twanda rero bisigura yuko uno munsi abantu turumuro uko urumva rero ibiganiro bayago baramire rero niba bande twemeranye n'ibi na leta niba bande bumve ko utekano hari we ni gihugu
ama
ikingarane gusa baganire kuri iki kibazo cy'ubukene bariko baragenda bagira amakungu ibafashe Burundi
ndabona kanya katuganye
yagambye ko batahe baze gutegura amatora nicyo ariko baravuga bose bisanzwe baragaya
yari nifata y'abanyepolitiki kuko ariko abanyepolitiki ya kwa Frederike abanyepolitiki nuko kari abanyepolitiki benshi bari ngaha ubwo guharura bari hanze tukagwarika bari ngaha ukamukompara utisanga bo bari hiye ari bari kwa raporo y'abari ngaha niyo bituma rero ariho batisera isera demokratiki
ego muri demokrasi ariko nta muri demokrasi nkuko mubivuze Stanley nta ukumira abandi banyapolitike tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Elize. Elize mwiriwe neza?
Mwiriwe Frederic.
Mwiriwe muri hehe Elize?
Ndi mu Rugombo.
Izina ry'ikirundi ninde?
Genda kuri yo.
Genda kuri yo duga kwijama mu kanya gato ndabona kanya katujanye.
Ego dena rifixe ite nagomba kubaza uyo mutumire atari Stani nuko namwibagiye izina.
Itwa Lionel ndashibiye telefone meze nabi cyane gose yatunaniye. Yanse gose.
Ego umva Lionel hari gihe numvise yavuze ati ngo kugerakeneye yuko ngo uhajyamo ngo akigoro ngo kugira ngo ngo abanye politike batahe rega nuko telefone yiwe yanse nagoma ndamubaze rega avuze ati birakeneye yuko ngo hariho ngo icore tiheba ngo nabagwanya leta baheba bisiguri iki nicyo nicyo cyari kibazo cya mbere hanyuma ikindi nacyo nagomba gukomereza mvuga nukuri yewe ndumva ngo kuva mu 1960 bavuga ati ngo cyari gihe cya instability politique kuri uno munsi harabayeho demokarasi hamaze kuza demokarasi rero icyo gihe cya instability politique nuko hariho intwaro zo kuza barafata ku nguvu none kuri uno munsi ko leta ivuga yuko yishimikije ingingo yawe ni yuko atamunaganira n'uwashatse kumutembagaza mbega bashaka leta yuko yohonyora igitegeko mbega amategeko ahari kubwira ahonyogwe arengwe ikintu mbona n'ukuri umuhuza kugenda muri Finland kuganira na Senared nta kosa yakoze kuko Senared nigizwe n'inkozi z'ibibi gusa hariho abataye umurongo ariko bogaruka ni byiza ariko n'ukuri twosaba leta yuko ibona yuko izo bigiye guhonyora amategeko n'izo yahonyore izo ganira nabo yategereza kuganira abitategereza kuganira nabo ibareke hanyuma twosaba yuko amakungu nayo natohonyora amategeko ashaka gukanamiza leta y'u Burundi ku ngingo zisanzwe zizo
reka duhere n'akaryo ubundi ubundi munywanyi Gregoire yarindiye mu kanya gatari gato kanya gato cyane rwose muri beneza Gregoire
niriwe
izina ry'ikirundi ninde ndiho kubwayo mu kane gato cyane rwose umuntu umwe ikibazo cy'imvuriro
mwavuze ngo tuvuge ibyo Benjamin Mukapa umuhuza w'abarundi ibyo we musaba turabasabye badushimire imbere kusabikanya ubutegetsi ko turiyamiriza ibi bintu by'umwengano bwami abantu baca bamenyera bigatuma ubutegetsi budakora neza ku mpamvu
ndabona na telefone ya Gregoire tameze neza ariko Stanley mugusozera mugira icyo muvuze ko ishikirijwe na Gregoire aravuga ko yosaba umuhuza kugira ngo ikaba sabe ntabi intwaro zimeze nk'intwaro ziguma ku butetsi na Elize akaba yashikije ikintu cy'umubiro mudube ku ijambo mu cy'umusozera mugusozera kandi no gusaba mugire namwe icyo musaba abazotungaje iganiro haba umuhuza asiye kubonana na wa murwi twavuga haba umuhuza mpuzamakungu asiye gutuma kwa Barundi ikintu mwifuza kugwaruka cyo korwa n'ikihe duga ku ijambo muse umuntu umwe n'inusa
aho ni cyarme re kuri Gregoire ariho yanahereje erega bari cyaje ibintu umuhuza kwenyusaba ibijyaniro bituma ngo leta iyitangire iguma ku butegetsi leta kuguma ku butegetsi ni demokrasi abantu igihugu gifise ubwigenge igihugu gifise uno mu gihugu gifise ubwigenge mu kugenga hakaba n'ukuntu kuza ku butegetsi bitunganije uno munsi rero n'amatora ni umwene gihugu nibyo bituma ubona iyo bahijyanye ijyanwa ba imigambi ushaka wese ndetse n'abigenga bakajyamo hamwe urose ayo majwi bakayamuha murumva rero ko atari umuhuza yotegeka ko abacanke bariya ngo nibagume ngo nibahagarike inkunzi uno munsi amategeko agenga abarundi araba abarundi acunganya abarundi nibyo bituma mbere ndetse nta
Nelson, engineer, atufashe mungu ya buizuma, tukawakandu shimi na Fatu Karara, ya atufashe kuigiranya kigamilo, tuwabifurije, ama horo, mungu wa mwiza mwise.